Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Kisi hose tu live kuri zitatu akaburungu radio ya VOA akaburungu.com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jodian nini nahazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro kijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo w'umucegeranyo cacu gishasha casohotse uno munsi kwa gatatu yerekanye ko abantu bafise umuvyibuho urengeje bigwije na gatatu geranije n'uko vyari biri mu 1975 ku mwaka ku isi yose. Abantu bagera ku miliyoni 2,800,000 nibo bahitanwa n'indwara ziterwa no kuvyibuha cane. Imiliyoni 39 z'abana bari munsi y'imyaka 5 mu mwaka uheze ONU ivuga yuko ari bo bari bafise ibibazo vy'ukuvyibuha cane. Nk'uko rero OMS bivuga, ivyo biharuro ni vyinshi. Kuvyibuha birengeje biterwa n'iki? Ni ko umuntu akwiye kwitwararika mu vyafungura kugira ngo agwanye ibiro vyinshi bishobora kumutera indwara zitandukanye. Ikarashishi sport mu Gifaransa, umuntu akwiye gukora nizahe, akazikora gute? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iryanino muri sanga y'uno munsi. Umutumire twabatumiriye ni Olivier Masabarakiza, yashinze ikigo Oliver Academy gikorera muri Canada, Ottawa. Ni ikigo cigisha kikanafasha abatandukanye kugira amagara meza biciye mu vyo umuntu afungura, ikarashisha akora n'ibindi vya nkenerwa bifasha mu kubungabunga amagara yacu. Olivier, ikaze ku jugi ya Amerika, wakoze kwita ubutumire bwacu.
Murakoze kwa mwantumiye, biranshimisha kwa niga bwatu tuganira.
Aho muri Canada mumeze gute?
Umunsi ni sawa, iyo ive biheze uhatanga gushura urumva umuntu araronka gahengwe gatoyi.
Abubona mu ibarabara ibiyomese ivuga vy'uko umuvyibuho ari mwinshi, urabibona mu maso y'abantu canke ni hamwe hamwe?
Ivyo ni ibintu biboneka gose no ngaha muri Canada. Ni birimwo mu ngorane zikomeye zituma sisteme ibijanye n'ibikorwa byo kwa muganga bagira akazi kenshi, kuko ivyonye bitera n'izindi ngwara nyinshi, kuko kugira ibiro vyinshi biratuma osi n'ibindi bintu byinshi byononekara mu mubiri. Ibintu biboneka gose aho ugiye hose.
Ego. Nuko rero imbere yo kuduga ku ijambo mu kiganiro nyezina tukaca irya nino tutubazo twose narimbwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika, ubanze utubwire gatonya ivya Oliver Academy yatanguye ryari, ikora iki, mufasha abande, ubitubwire gatonya.
Ego, murakoze. Oliver Academy yatanguye muri 2017. Ariko ukuntu vyagenze nuko nanje naragize ingorane yo kuvyibuha nk'abantu bose. Amana naragerageje ibintu byinshi, ngerageza guta ibiro nkabita ariko bikaza biragaruka. Urumva ndaje nagerageje byose, nabona umenga ari ikintu kibuze, kuko hari nk'ibintu byinshi usanga kugurisha ari amaproduit yo gufungura canke bakugurisha ko nka ama produits ibintu bya sport yaza kugira ariko mukebuke nasanze icyari kibuze gose mu bantu ni inyigisho ikugira umuntu yumve kuko umuntu atarumva ikintu ngo atahure neza biragoye yuko agishira mu migenzo yiwe ya minsi yose kikaba ikintu agira minsi yose ukuraje n'ibintu tugira ari nko mu gitondo kwiborosa amenyo nuko kuva tukiri bato umuntu yaratwigishije byaratwigishije akamaro kavyo ku buryo dukuze ntiturinda tuvyiyumvira turabikora kuko tuba tuzi akamaro kavyo urumva nuko vyatanguye muri 2017 amavuga ati ndavye mu vy'abandi bakora ndavye ibintu byinshi bihari mbona ati ikintu kiba kibuze ni inyigisho hama ndavye ntangura kwigisha je nyine ngira amarosheshe yanje bukebuke ariko urumva nanje papa wanje yitabye Imana akiri muto kubera ibintu by'indwara by'igisukari urumva nahone ntanguragura amarosheshe kuko n'abantu bavyibushe hari gusanga bagira nk'izo ngorane nuko natanguye hama ndabona akamaro k'inyigisho hama biramfashe mu buzima bwanje ntangura guta ndasigurira abandi hari muri 2013 bukebuke hama shitse muri 2017 none avuga ati harageze ko izo nyigisho nozishikiriza abantu benshi uko ibyo nabigira nkavugisha abagenzi cyangwa abantu tubonanye cyangwa inshuti hama muri 2017 navuga ati reka ndabe ukuntu no kugurura nk'ikigo cyo kwigisha abantu benshi bakajyamo urumva noneho byahereye hama nkaba ngerageza kenshi kuvugisha abanyafurika nibo bantu ba mbere ngerageza kuganira kuko nk'abari ngaha muri Canada uravye n'amastatistike nk'ibyo OMS ivuga uciye ufata nk'ayo mastatistike ukayagabura upare origine y'abantu nk'abanyafurika cyangwa abayimigira kenshi usanga bose bidutusha gusumba moyenne y'igihugu uko niko natanguye hama turatari imbere bukebuke ubu turamaze kwigisha abatari bake urumva tukaba tubandanya
hanyuma kuvuga ngo wari waragerageje kuza urifata neza ukondukagaruka wasanze ari biki ahanini vyabuza kuguma kuri ivyo biro
ahanini hari ibijanye kuko benshi iyo dushatse gufata kugira amagara meza cyangwa utibiro turazi ko ku bintu nk'ibintu bya siporo uko bikenewe kuko icyo nicyo kintu bamaze kutubwira rwose ariko nasanze nawe umuntu agira siporo ariko niba bikwiye urumva hari ibyo nigisha ngerageza gushimikira ko harimo ibyo bya siporo ariko ibyo umuntu afungura hama umuntu akaraba usi nk'ibintu bijyanye no kuryama no kuruhuka kuko umuntu ataruhutse neza nabone biragira ingaruka mbi hama hari n'ibindi tuganira bijyanye nka stress ukuntu umuntu aba yiyumva kuri kote emosiyonere ko nabyo biratuma byafekta ukuntu umubiri ukora dore ibyo byose birashobora gutuma umuntu agira ibiro cyangwa agira amagara atameze neza
reka turaza guca mu kanya rero tugenda kimwe utubwira icyo ugenda urahanura abakunzi b'ijuru rya Amerika muganda abona hari abasinya utanyinshi ku murongo badashimye ko tubanza no kwinjira cyane rwose mu kiganiro turahira kuri Eric Ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
ego ndabaramutse
cyane uhereye ga Eric
yemereye i Bujumbura
mu yae quartier
Hello.
Mu nyimu yahe karti ya Bujumbura ndumva hari akayaga kenshi mu micungaro ya Tanganyika.
Mu micungaro ya Tanganyika ariko haraduze gatoyi hafi yo mu Carama bahita mitenga
ndahabona nuko rero twagutumiriye Olivier uno munsi akwishure utubazo twawe dutandukanye.
Jewe ndafite utubazo kubijanye n'icyo yavuze nshaka kumenya uko umuntu yakwifata hariho mu gihe umuntu yagiye gufungura ndumva ko hari abavuga byinshi bitandukanye ngo wobanza kurinda mbere yo kuca kuryama kugira ngo igihe kigeze kuba neza mu nda nkumba ibijyanye no kunywa amazi iyo umuntu aje kunywa amazi tugeze gufungura tuza kunywa amazi ariko nitumenya ngo ayo mazi tuyanywa kite umuntu aje gufungura cyane hari umwanya runaka muyoringira kugira ngo iyo anywa ya mazi ntagire icyo yononye kujyanye n'uko umuntu aza gutungana neza hanyuma ikindi kibazo mfite kijyanye n'ibyo gufungura murabona hari ibintu batubwira gutwofungura tugira akamaro harimo nk'ibyamwa hakabamo no kunywa amazi ariko none ibyamwa umuntu we yobifungura ku rugero rungana iki cyangwa mu mwanya uwuhe hanyuma so kimwe no kunywa amazi nyine bijyane kuko kunywa amazi atubura duhantu ko twonywa amazi amazi bigira akamaro ku mubiri w'umuntu ariko ntitumenya ngo tuyanywa mu buryo uwuhe cyangwa mu mwanya kugira ngo tufatemo neza kuko nibaza ko umuntu ashaka kumva ngo ufate ibintu byiza ariko ugasanga urengeje urugero byamaza byabaye nabi nuko hanyuma akandi kibazo ka nyuma kajyanye n'icyitwa stress umuntu kugira stress mu buzima bibaho kuko niko bimeze ariko nshaka kumenya n'igiki cyofasha umuntu kugira ngo ave muri stress kuko muraza uri muri stress biragoye kugira ngo uveyo abenshi turagira stress tukazona ibipanwamo n'umwanya wakiye ikagenda bukebuke ariko ndashaka kumenya ikintu cyodufasha kugira ngo tuve muri stress murakoze
nuko
murakoze Eric mwajibazo byiza rwose urumva reka tugahita tuganire twishyure kimwe kimwe hama ndabe ko tutori nyishu reka duhere nk'uko mwavuze ibijyanye amazi mujyanye amazi mwabajije amazi umuntu ashobora kunywa nko ku munsi aba ariko mwabajije ibijyanye n'amazi ibijyanye no gufungura abumva nk'ibintu nigisha kuko urabona nk'ibintu byinshi tuba twumvise ati ngo ntunywe amazi uje gufungura ibintu nk'ibyo ariko kenshi umuntu aba yadusiguriye gituma ibyo bintu iyo biba bivuye nicyo tumubwira ati inyigisho ziba zikomeye mu bisanzwe iby'amazi ni uko muri estoma irakora irafise aside iyo aside irafasha muri digestion nk'umuntu ariye nk'ibintu birimo amaproteyine menshi nk'ibintu by'inyama amata canke ibiharagi proteyine arizo bita niba za kirundi ingagura ntibagiye ukuntu babyita
ntangangufu
bo urumva rero ibijyanye n'amazi no gufungura icyo navuga ati amazi ni byiza kuyanywa imbere wumvise unyotewe no kuyanywa nk'imbere y'ugufungura hamukarindiye ubishoboye ukarindira nk'iminota 30 mbere yuko utangura gufungura igituma muri ibyo wonye ni uko kenshi hagiye umuntu yaza ngo arashonje ariko aba anyotewe kenshi unyoye nk'amazi aca usanga n'iyo nzara ikigenda ari nk'abantu bariko baragerageza gutanga ibiro cyangwa basanzwe bafungura byinshi nk'ibyo bashobora kubafasha hano ikintu nacyo nuvuga ati kunywa amazi uri kurafungura cyangwa ugeza gufungura urumva si byiza kuri izo nzira vuba kuko amazi uyanyoye uri kurafungura hama iyo aside sitomaga yakoze ucuyigabanya urumva rero uriye nk'ibintu arimo poroteyine nyinshi bicaye kugora kugira muri iyo digestion urumva rero inyishu muri ibyo kenshi nk'abantu bakora fungura bumva bakeneye kunywa amazi kubera iki kubera daboro ukuntu umunyu waba washizemo cyangwa ibintu waba watekanye birimo umunyu mwinshi nk'ibintu bya magi hajya ugiye ugasoma ugiye ugasoma ukaraba ibintu birimo indani ibyo bonye turabyigisha ni ukwiga gufata umwanya ugasoma usanga harimo umunyu mwinshi rwose kuko umunyu uratuma umubiri utakaza amazi urumva nyaryo uca wumva unyote ushaka kunywa amazi menshi ikindi nacyo ni uko hari abantu usanga bakora bafungura nk'ibintu byumye ari nk'imikate cyane urumva rero inyishu ni ushobora kubishoboye no gufungura ibyo kurya bisanzwe ari nk'ibyo by'ibyamwa cyangwa ibyo kurya bitetse imboga kuko ibyo byose wabitetse urashyiramo amazi uca wisanga uri kurafungura utagikeneye kunywa amazi uri kurafungura kandi uje no gufungura kubera ibyo byose by'umunyu nta nyota uca wumva ubwo nyine kuko ibyo byo kurya buriya biba binywa amazi na byone icyo nico novuga gikomeye hama amazi ukeneye kunywa umunsi nje cyo nigisha abantu na gitigira ntanga kuko umubiri umwe afite umubiri uri difera hama n'ukuntu umunsi wagenze iyo ashushe cyo kimwe iyo akanye wagize siporo kuzuba cyo kimwe nk'uwiriwe mu nzu igikomeye ni ukumviriza umubiri wawe hama ukumviriza nko mu kanwa no mu muhogo kenshi iyo umaze kuma cyangwa umaze kugira iminwa yumye nuko umubiri ukura gusaba amazi muri icyo gihe ntuhereze ukanywa amazi ushoboye kandi kinacyo abantu bakeneye kunywa amazi ukuntu kunywa amazi neza si ukugotomera kuko ikintu cyose tumira tunyarutsa umubiri ntuba waronse umwanya ukwiprepara kugira ugikoreshe nk'uko bikenewe urumva amazi unyotewe no gufata umwanya nk'ikirahuri hamukanwa buke buke ayo mazi nawe utanywa menshi akugira akamaro kenshi gusumbira nko kugotomera iritiro uko yagotomeye nyamuca wiriwe uca wisanga ukeneye kujya muri toilette amugaca ugira pipi ndumva ayo yose wanyoye abasohotse kuko ibintu byose unyoye unyarutse
imbere ko tushusha tubandanya ayo akaba meza iyo uyanyoye hariho abavuga ngo uyanyoye mu gitondo n'isawa abandi bakavuga ati aho uyanywera hose n'isawa ibyiza ukayanywa ryari
bo ivyiza urabona nk'umuntu akivyuka mu gitondo mbere yo gufungura ikintu na kimwe ubunumwanya mwiza rwose wo kunywa amazi kuko bijanye n'ukuntu digestion ikora kuko urabona iyo umuntu iri waryamye umaze nk'amasaha 8 canke 10 canke umaze nko mu gitondo nk'abantu benshi bashobora ko umaze nk'amasaha 8 canke 10 canke 12 utarafungura urumva n'umubiri numva niyo sisiteme digestive yacu iba yaruhutse urumva gutanguza amazi ni faso nziza yo kuvyura iyo sisiteme digestive utarinze kwishoka rwose guhera ku bintu biremereye hama ikintu nacyo ni uko si niyo umuntu aba aryamye turabiricuya turatakaza amazi nawe umuntu aba aryamye hamaye koma kandi kenshi abantu usanga kenshi mu buzima ko ari rukanga batanywa n'umwanya kunywa amazi nko mu gitondo ni umwanya usanga byoroshe n'ukose ni gushobora kunywa amazi menshi gusumba ibintu ko ari rukanga hama ikindi nacyo ni bikava naho umuntu ajya gufungura ari nk'umuntu afungura hakiri kare nko mu madesitere cyangwa se akaba yaje gufungura bo nk'imbere yo kuryama nko mu masata cyangwa saa yine niyo nk'akarahuri k'amazi ibyo onye na byo birafasha birafasha iyo yageze kuryama ariko uko umunsi ugenda igikomeye ni ukwiyumviriza nturindire gushika aho umuntu wawuma cyangwa ururimi rwuma aho ni uko baba watevye rwose kunywa amazi hama umuntu akagereza kwivita nk'ibintu bituma umubiri utakaza amazi nk'ibyo ni umunyu ibintu by'ikawa inzoga cyangwa ibyo kurya biba byumye atamazi byonyine biba bifise ibyo umuntu akagereza hose no kubigabanya kugira amazi afite mu mubiri ntuzura yatakaza rwose
hama ku kabazo akandi kabazo yari yabajije kari kajanye n'ivy'ivyamwa
bo ivyamwa umuntu yigisha kandi mbwira abantu ivyamwa n'ibintu tuba dukeneye gufungura vyinshi rwose kuko bifise akamaro kenshi k'umubiri hama uravye mu vyo kurya vyose dufungura ivyamwa birimwo mu bintu vyoroshe kudijera kandi bidasaba na energi nyinshi umubiri wawe ugira ubidijere ivyamwa ubishoboye worya vyinshi rwose ushoboye ariko nk'abantu bamaze kubwira nk'indwara nk'izo ndwara z'isukari kenshi babwira ati ntujye ivyamwa ngo urimwo isukari ariko kenshi iyo informasiyo siyo ingorane si ivyamwa ingorane ni ivyo kurya abantu barya rimwe amavuta menshi kuko aya mavuta niyo atuma ayo magresi niyo atuma nka insuline mu mubiri idashobora gukora akazi kayo urumva niba ari nk'aho umuntu akora twumviriza iba afite nk'izo ndwara z'ibisukari kubushaka gutanga kongereza kujya ibyamwa byinshi ikintu cya mbere ntugwanura nuko wabanza ugakuramo ibintu byose birimo amavuta ukiga guteka atamavuta ushizemo ugakuramo nk'ibyo umuntu ashyira mu mukate bya buru bande cyangwa ibintu byose birimo amavuta umaze kubikuramo amugashita ngo akuzere introduce nk'imafu nk'ibyamwa byinshi uzobona yuko bitagutera ingorane y'isukari ingorane y'isukari bituta ya diabete type 2 ni magrese niyo atuma isukari duga kuko nyumuntu atariye ivyamwa akajya nk'ibintu by'inyama barabaza aho byo kwitera umuti cyangwa ufata umuti umuganga bahaye kuko isukari iba yadutse kuko na izo nyama tasukari nyinshi zifise nk'amagrese menshi kuko ikintu cyose turiye kiyaza kuba konvertinga isukari kuko isukari niyo energy umubiri ukeneye ariko ari nk'umuntu akomeye atangwara zindi afise nk'izo za diabete cyangwa iki ibyamwa urashobora kujya byinshi ariko icyo no kubwira ni uko ibyamwa ni ukumenya ukuntu bifungura kuko muri byo twigisha byo gufungura iyo ni suje nini ya gose ariko nogereza kuri gusimplifiya kuko igituma dufungura kugira dushobore kudijera hama izo nutrition ziri mu byo kurya zije mu mubiri zidufashe kubaka umubiri wacu urumva igihe umuntu atahagize iyo digestion nk'uko utaba wafunguye ibyo kurya nacyo biba bikumariye akamaro rero ibyamwa ubwira ushobora kubifungura neza ni gutera ingorane za digestion ni ndaboro kurya ibyamwa bihiye no kwiga icyamo cyose kumenya gihiye kiba kimeze gute hama ibyamo no kubirya byonyine utabivanze n'izindi byo kurya
ukabihera ko nko mu gitondo canke ukabihereza ko nko mu ijoro
oya urumva ikintu cyiza pa ndakonse nk'abantu nko mu gitondo ubishoboye ikaba ariyo hopa ugirayo mu gitondo ugakuramo nka bya by'imikate kuko kandi ibyamwa byinshi ni byuzuyemo amazi kumwe n'andi manitije dukeneye urumva mu gitondo ubifashe mu gitondo aragufasha kongereza amazi ushira mu mubiri ariko hageze aho kurya nk'ibyamwa umunsi wamaze kugera imbere cyangwa ari ku mugoroba ndabikonseya kubirya imbere yo gufata iyo hopa yindi abantu batwigishe ko ibyamwa bijya nka deseri cyo gufungura ayo n'amakosa ibyamwa bidijera n'ingoga urumva nibyo umuntu ateza guhera ko kugira bice muri sisiteme digestive birengane aho ingorane abantu bagira ni uko abanza bagafungura hama bagafungurira ibyo kurya arimo amavuta menshi hama agaca arenza ku ibyamwa kuko amavuta n'isukari bicanyije cyo gutera indigestion nyinshi mu mubiri ariko abantu bagaca ingorane bagaca zita ku byamwa ngo byatumye ngo ngira amagaze mu nda ngo byatumye ngira probleme za indigestion si ibyamwa byateye iyo probleme icyo bintu wariye imbere
ingene wabiriye ego Eric nibaza ko uratomokewe ku tubazo twawe
ego cyane ndumva naronse nyinshi
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahe i Bujumbura akabazo ka stress Eric rindira Faustin utwihanganire ku murongo wa telefone turazi ko tugufise ego akabazo ka stress
mba bo stress si n'umu expert muri ivyo byose icyo novuga ni uko umaze gushikana stress ubona ikubuza kubaho rwose no icambere ubwo ati nuko nukurondera ababijejwe kagufasha ariko ibintu ugira bisanzwe bya stress nko kugira siporo cyangwa gufata pause ari nk'abantu bakorera mu nzu nko kujya hanze ugiye nko hanze ukaronka akayaga ukarespira birashobora gufasha guhindura ibyiyumviro kuraba nk'umugenzi cyangwa umuntu uba ufitiye confiance ukamuyagira nimba ari nk'ingorane ufise twese ari ingorane dufise kenshi rwose ubwiye nk'umuntu biradufasha usi nk'ibyo bintu by'ibyiyumviro dufise tukabyikuramo ibyo nje navuga nko kuri stress kugerageza amosi ukaraba ni bikiri gutera stress kuko osi ubuzima umuntu aba afise ari gushobora gusanga ari ibintu biguma bigaruka ari nk'ingorane y'amahera cyangwa ari nk'imibano ufitaniye n'abantu cyangwa akazi uba ukora hama umaze ushobora nko kwidansisha nk'ikintu gitera stress rwose urashobora kubaza nk'abandi bantu nko mu kigo cyacu cya Rev Academy bimwe mu bintu tuza turaganira hama ukaraba ko jewe cyangwa undi muntu we warinyishe bafise ariko novuga ati wohera ngaho ariko nimba umaze gushika ahantu igutera par exemple ugasanga uri kunywa nk'inzoga nyinshi cyangwa uri kunywa nk'itabi nyinshi urumva ubwiye mu yindi sense ikomeye kuko izo nzoga zimaze kuva ko umubiri zoburushe tuzocubira n'izindi ngorane z'amahera ibintu byinshi muri ico gihe nimba uri muri iyo kategori woraba umuntu wosaba akagufasha ari nk'umugenzi cyangwa umuntu ubyiyagira muba muri kumwe.
Murakoze cyane. Ego ugira umunsi mwiza Eric ngaho i Burundi Bujumbura. Ego, Faustin, turi kumwe uratwihanganira twagutebeje.
Ego.
Uherehega Faustin.
Ni Bujumbura.
Ni Bujumbura haravugwa maki hehe, hancu tubwira yavugwayo.
Sabye.
Uherereye Bujumbura he nawe?
Ndabumva neza.
Nturi mu yahe quartier Bujumbura?
Ah, ndi quartier Bwiza.
Bwiza. Nuko rero akabozo kawe kwa Olivier twagutumiriye Masabarakiza yashinze ikigo Olivier Academy aha.
Nashobora kubaza.
Yego duga ku jambo turakumva.
Eh murakoze cyane na himbawe no kubona ikiganiro kugira mwadutumiriye.
Mhm.
Nifuje kubaza kenshi na kenshi turakunze kubona muri kino kintu cyo gufungura kenshi batubwira yuko abantu bafungura ibintu bijyanye n'isukari birimo isukari nyinshi bishobora kubatera izindi ndwara. N'uruhe rugero umuntu yofungura ku isukari cyangwa n'uruhe rugero bivanye n'isukari akoresha yoheza agakora siporo kugira ngo agumane amagara meza. Ni muri ya ntumbero.
Olivier, ijambo ni rwawe.
Ego, isukari cyo ni ikintu kibazo kikunda kugaruka ariko ikintu cya mbere bashaka abantu bumva ibyo kurya byose turya harimo isukari ni uko gusa ibiri mu rugero rutandukanye. Icyo ni cyo kintu umuntu akeneye kumenya. Hanyuma ikintu cya kane bashaka kumenya ni uko umubiri ingufu ikoresha idukura mu isukari niyo sukari iri mu maraso. Urumva no mu manuscrit umubiri irabika yo energy sous forme ya ibyo bita glycogène n'indi forme y'isukari. No mu gitigu hariyo reserve y'isukari muri iyo forme ya glycogène. Hama niyo isukari ibaye nkeyi mu mubiri uravye nk'abantu bagira nka sport biruka nka distance maremare nka za marato umubiri wabo urashobora gutransforma amagrese muri glycogène hama muri mu isukari cyane nawe we bishitse ukamara nk'umunsi wose udafunguye kubera wari umukazi kenshi cyane bitandukanye n'izindi bintu cyane nk'abantu bishonzesha kubera ariko arasenga ushobora kumara nk'umunsi umwe cyane iminsi ibiri cyane itatu cyane irenga udafunguye. Igituma umuntu ashobora kubandanya abaho ni uko tuba dufite amareserve mu mubiri muri iyo suforme ya glycogène amareserve tuba dufite muri glycogène kenshi ashobora kutumaza nk'umunsi. Hama n'ayo magrese tuba dufite mu mubiri niyo umuntu witwa ngo aronze ari amareserve menshi aba afite. Ariko n'umubiri washobora gufata nka proteine ikawusikayi transforma mu isukari igihe isukari yabaye nkeye mu mubiri. Ariko gutransforma proteine mu isukari ni processus ndende umubiri utari adapte ku pusa ibigira comme reserve ya nyuma. Ariko umaze kumva ko isukari ni ikintu kibirimo umubiri dukeneye kugira dushobore kubaho. Rumva icyo abantu bakeneye kumva ni ukuntu byo ibikora. Isukari itera ingorane ni isukari ibyo mukirisukano byita ni isukari iri yamaze kuba bamaze kuyikura mu musigati nk'irya sukari dushyira mu cyayi. Umva mu bintu jyanye n'ibyo kurya ikintu cyose umaze kwizola ugakura muri forme yayo naturere kikira dutera ingorane nyinshi kuko muri uravye umubiri ukuntu ukora ukiriye umubiri ntukirokonesa neza nuza gupfuduza amazi ya yakenewe. Ariko osi ibibasuri ushobora gukonsoma kantite nini ya gose kuko uravye nka example isanzwe uravye nk'isukari umuntu abashize mu cayi cyangwa isukari umuntu abashize mu ifana cyangwa isukari umuntu abashize mu bindi binyobwa bitandukanye. ukacuranya kugira uronke musanzwe ugiye muri nature ugira uronke yo kanti tufashe nko kujya nko musigati umusigati uriye nk'igice uhaze kuko umusigati kugira yose karive mu bidusaba guhekenya muyo musigati harimo amazi ufuco kimwe wice ukavuga ati ugira uje nk'imihwi kugira uzoje nk'imihwi 10 ucuhaga donc ikintu kikiri muri forme yayo naturelle cyangwa turariye ibijumbo harimo isukari koma ari ikintu kitabaye modifiye donc biragoye ubwira urenze kantite ukeneye ukiriye muri iyo forme yayo naturelle kuko kizanana n'ibindi bintu byinshi ku buryo umubiri uravuga ati nahaze hano ikintu nacyo ni uko uriye ibyo kurya bitaraba modifiye ari nk'ibyo byamwa cyangwa ukarya ibijumbu usiba bifise birazana na fibre icyo ni ikindi gikomeye abantu bakeneye kumenya uko fibre irafasha mu mubiri wa kurimita kuri vitesi isukari ishika mu maraso kugira isukari ishike mu maraso buke donc iyo umuntu ajya ibyo kurya byo ikintu nkunda kwigisha abantu byoroshe ukeneye kumva siyanse gose ko naje gitangura guhindura naratangwa kugira amarushashe menshi ya kote siyanse ndabyumva kandi ndabyigisha abandi ni nkaha muri Canada nishyize mu kibanza cya nyokuru avuga ati nka nyokuru uravye nk'abantu bari ruguru usanga bafite amagara meza gusumba nk'abantu bari Bujumbura jenga cangira nkaraka je na kina je mu mutwe ngiye gusuma muri alimentation cangira nkimaje ko nyokuru tuba turi kumwe avuga ati nyokuru ni ikiye ngayo yomenya ko ari ibyo kurya byinshi navyo yomenya kuko byarabaye modifiye ariko ikiraya yokimenya ikijumbu yokimenya umwungu yokimenya imboga yozimenya urumva aho niho nohera hama ibijanye na siporo ukeneye kuyigira kuko irakenewe umubiri wacu urakeneye kuba uriya movement hari ibintu byinshi bituma bigenda neza mu mubiri utarenze uja mu muri kote scientifique ariko sishaka ko abantu bagira siporo ngo kubera ngo nari isukari nyinshi sishaka ko abantu bagira siporo ngo kubera ngo ejo ngo nagiye mu rubanza ngo ndarya ngo nk'ibintu nari siporo ngo nari ntegerezwa kurya muri icyo gihe abantu batangiye kwaprosha siporo nk'uko umenga n'igihano don umusa tari isukari cyangwa tari ibintu bibi donka cyangwa yumva umenga umusa usigaye no kugira siporo nko gufungura nko kuryama nko guhema nko kunywa amazi ni ibintu tereza kugira minsi yose ariko siporo se padire ko tereza kujya nko muri jime kugira ibintu birebire rwose siporo ni ukuvuga umubiri kwa muvuma ushobora kuba uratambuka kugira ikinga cyangwa usimba umugozi hano ikintu nacyo ukeneye kumenya kuri siporo abantu bakeneye kumenya kuko n'abantu ba siporutifu hari indwara nyinshi bagira kuko siporo nayo ari ibintu byinshi udashobora kurepara bijyanye no kutaresipekita ibyo bindi bintu nko kuntu gufungura kuruhuka ibintu nk'ibyo urumva n'umubiri ntushobora kuwabiza uranyoye inzoga nyinshi cyangwa urariye isukari izo sukari nyinshi mu cyayi ngo ndabikuramo na siporo kuko mu mubiri ari ikintu wamaze konona korera za gufasha ariko ari ikintu wamaze konona
urakoze cyane ego Faustin watumukewe
ego urakoze cyane ndabakenguruka
ubwira umusimiza ngahe Bujumbura
ego nam
ego Samuel nawe turi kumwe ku murongo wa telefone Samuel uratwumva
ndikumva
utwumva uri he
ndi mu Rwanda igisenyi
havugwa make
bo amakuru ahari imitingi tubona yaragabanyije ariko hari ikibazo n'inshaka kubaza uwo mujyanama w'ubuzima
tugakwijamba
bo ikibazo mu minsi yashyize nagiye kuri tuwarete ngeze igihe cyo kwikora isuku numva urura rwaje kandi ntabwo nari ndwaye namubaza uwo muganga se byagaratewe n'iki se nihe nama yangira nibi bityo najyangira kugira ngo bitazongera kugaruka biraza nyuma y'amezi nk'atatu bikongera nkajya kwa muganga bikongera bikagaruka bene nyuma yaho gutyo gutyo
icambere coco Olivier Masabarakiza si umuganga ariko arahanura biciye mu kigo yatanguje akaba anafise ariko abikurikiranira na hagufi vy'amagara y'abantu Olivier wumvise akabazo ka ikibazo afise
bo numvise vuga ja muri toilette ariko sinumvise neza iki kibazo ni iki yagiye muri toilette
nanjye sinakumvise ko dusubiremo Samuel
nagiye muri toilette urura rwo mu kibuno
aha
urasohoka
urura
okay
sinzi wenda mu kirundi sinzi uko wabivuga urabona urura nini umwanda ukiramo mugende kwikora isuku urasohoka ubwo byabaye ngombwa kugira dusubireyo nagiye mu kinyarwanda bambwira ngo ndyame inshuramye bantu imiti ya kinyarwanda bisubira ariko ashyira nk'amezi atatu bikagaruka
urumva iyo ngorane ufise ibyo n'ibintu ushobora guterwa n'ibintu byinshi ariko ibyo wonye si ibintu jye mfisemo ubuhinga no gusigurira kuko hariho nk'ibintu ibyo wonye ingwara zifite ni nko kuvunika cyangwa nk'umuntu urumva hari ibintu byo nokwita ingorane mekanike ukuntu umubiri ukora ibyo si ibintu novuga ati ndafise inyishu no guha yoroshe icyo no guhanura ni uko ugenda kwa muganga bakaraba kuko hari ikintu uvuze ati ngo nta ndwara nimwe wari ufise ariko icyo navuga ati ni uko hari indwara tuzi ziboneka mbese izindi ndwara umuntu ashobora kuba agendana ziri indani tutabona kenshi umuntu avuga ngo nta ndwara afise ni uko kenshi umuntu yaramutse mu gitondo akajya ku kazi akajya mu mirimo tuvuga ati urya muntu arakomeye ariko uyu muntu sepadire yuko atazi ibindi bintu biri indani bimutera ingorane nicyo bituma ugiye nko kwa muganga arafise ibikoresho bashobora kuraba n'indani mu mubiri wawe barafise ubumenyi bwinshi hama akageza kuraba nibiki ibyo babibitera hama kwa muganga bamaze gutora nk'ikintu cyaba cyabiteye nk'ibyo byawe nko muri icyo gihe nkaje nko mu kigo ngira aho ndashobora kuba mfite nka informasiyo nkaca ndaba mu byo nigisha hari n'igihe wogira kugira kigufashe muri ibyo bintu bikuracamwo ariko sishobora kuvuga ati ngo ingorane babiterwa n'ibi cyangwa kuko source y'ingorane ishobora kuba ari ibintu byinshi rwose ariko ibintu byose nk'ubyo ugiye muri toilette byose kuko gufungura cyo no guhanura gusa n'uko nk'icyo kibazo Faustin aje kubaza mu kanya gerageza utangure kuzafungura ibyo kurya bimeze neza ureke gufungura ibyo kurya bigoye nko kujijera nk'ibyo bintu biba byumye nk'imikate cyangwa ibiba byabaye modifiye utangure gufungura nk'ibyo kurya biba bivuye mu murima imboga ibyamwa ibintu ubona ibyo bintu byoroshye muri kuri digestion yacu ibyo birashobora gufasha nk'uko bifasha abantu benshi abonye niko navuga hama nta bindi byinshi mvuga nk'ino bya siporo cyangwa kuko sinze mu mubiri ikindi kintu cyaba kitameze neza
ni ukwitura muganga Samuel witure muganga cyane utanatebye ahubwo
bo uko nagezeho bakambwira ngo umudogiteri yarambwiye ngo baramutse bari banyemeje ko bagiye kumbaga bavuga ko bambazi nta kintu gifite imbaraga nakongera gukora kandi nkora akazi k'ububaji gakoresha imbaraga cyane bambwira ko baramutse bambazi bitashira byazajya bihora biza ahubwo nabikimuga cyane
reka turafata nimero yawe hama turaza kugerageza kurondera ingene twarondera umuganga wundi yanonosoye indwara nk'izo tuzomuzane twumve itabivuga ko ariko mukurindira usure witure muganga kuko nubwo abo dutumira ngaha babagira inama y'ivyo mutegereza gukora mu buzima bwanyu hari igihe tubatumirira abatari abaganga ugasanga ibibazo byanyu birabarengeye urakoze cyane turagumana nimero yawe hama tuzoraba muganga tugutumirira tumuronse tuzoheza tukubwire mukurindira ijwi rya Amerika rikugira inama yo gusubira kwa muganga
murakoze cyane mutuganire igisenyi ntabwo tujya tubumva bigoye cyane
turabishikiriza abatwara kino gisata twumve ikibazo aho kiri
murakoze
cyane turase na parfait ku yundi murongo wa telefone parfait ikaze
urakoze cyane Diane
uherega parfait
iri Busia kawuti muri Kenya Yego.
Muri Kenya mumeze neza?
Nta kibazo dufite, turakomeye.
Twagutumira uno munsi Olivier Masabarakiza afise ikigo Live Academy muri Canada gifasha abatandukanye kwitaho kugira ubuzima bwiza biciye mu byo mufungura, mu byo munwa n'ingene mwigenza mu buzima bwa misi yose. Akabazo kawe?
Ikibazo cyanjye ndamubaza, ndakunda gufungura ibintu birimo imbuto ariko sinkunda ibintu birimo ubugari n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko simba numva afite inguvu kenshi cyane iyo ndi mu kazi kanjye ka minsi yose. Sinibaza inama ashobora kumbwira kugira ishobore kumva ko mfite inguvu ku buryo ndi mu kazi noroherwa cyane.
Sinzi ko numvise ikibazo neza. Umuntu ati murafungura ariko nta nguvu muba mufise?
Yego.
Kandi ngo mu byo afungura harimo ivyamwa, imbuto wavuga ni ivyamwa, right? Nivyo wavuga?
Ego Diane.
Donc arafungura n'ivyamwa mugabo ngo ntaronke nguvu. Reka ikibazo cyo tunagihindukize, ni gute ivyamwa bashobora kuvuga ngo biratanga nguvu ariko umuntu yabifungura ntihagire ico bitanga muri izo nguvu tuba tugiye kubisangamo ga Olivier?
Kenshi tumaze kubona ibijanye ku muntu kuvuga ati nta nguvu bafise, hariho ku muntu kuba utafunguye nk'ibyo kurya bikwiye, ari nawe byo ari vyamwa canke ibyo kurya byo mu nkono, utari ibyo kurya bikwiye ushobora kutagira izo nguvu zikwiye. Ico gishokora ingorane imwe. Hama ikindi naco nuko hari izindi ngorane zishobora kuba ziri mu mubiri, kenshi nk'ibintu nk'umuntu amaze kugira nk'ingorane zijanye n'ama hormone mu mubiri. Hariho nk'indwara usanga zitusha ama hormone ibyo bita matahoyide. Do urumva nabona ashobora gusanga kenshi bafite nk'ingorane bumva barushe umwanya wose, ariko kenshi n'abamaze kugira nk'izo ngorane z'ibisukari cyangwa ari pre diabetique nabone barashobora gutanga kuzagira izo ngorane bumva barushe. Koma ntazi kantite vyo kubirya urya canke ikibwira mvuga ati uburya kantite ikwiye. Icyo navuga ati ni uko mu bintu kandi twigisha ngaheza kwibutsa cyo bituma ikigo nagize ngaheza kwigisha abanyafurika rwose, iyindi ngorane yari ni uko kenshi nta mico dufise yo kuja kwisuzumisha kwa muganga. Turindira iyo tumaze kugwara turemvye niyo tuja kwa muganga. Ntituzi ugenda kwa muganga kugira ivyo bita nka check up annual kugira urabe ko vyose bimeze neza. Hariho nka matesi ashobora kugira kwa muganga nimba ari nk'izo ngwara ziko zizatangura kuza ukazibona hakiri kare, ibintu nk'ivyo. Kenshi nk'ibyo umaze kubona tugasuka ivy'ivyamwa, abantu benshi ntibarya ivyamwa bikwiye, barya nk'ivyamwa nka kimwe canke bibiri kuko bamenyere kubirya nka desere. Ariko ivyamwa nka jewe ndi ivyamwa ndashobora kwicara nkarya nk'imihwi icumi ariko nkayirya buke sinyihuta, nkaho ndashobora kuvuga ati kumba ndiye nka hopa y'ivyamwa. Ariko uriye nk'umuhwi umwe canke ibiri iyo ntiba bikwiye, ibikeyi rwose nk'umuntu aba akuze kandi uri active ukora nk'ibintu byinshi. Icyo navuga ati ni kantite urya biragoye ko nomenya ko ikwiye cyangwa idakwiye. Icyo navuga ati ni uko perezida agerageza wongereze ko kantite gatoyi hamurabe ko ari gihinduka. Hama ikindi nacyo ni uko sinzi nawe ikigo kiri muri Canada, ikigo cyacu gikorera kuri interinete, ufise connection interinete na WhatsApp arashobora kwiyandikisha akajya mu kigo cyacu. Hama abonye biroroshe gutanga izindi nyigisho umaze kuronga izindi nyigisho, kumva ibindi byose bikenewe kuko byo kurya si byo byonyine. Wiriwe n'umunsi wose utanyweye amazi, umubiri umaze kuba deshidrate nawone urashobora kumva uri feble, utajyanye amasaha akwiye nawe urashobora kumva urushe. Urumva ari ibintu byinshi bija hamwe, ivyo vyose twigisha Na hau tukivuga kimwe kimwe tuvuga ngo twavuze siporo hari abaje ikibazo cy'amazi hari ibibazo byinshi byaje bijyanye n'ibintu bafungura twavuze ibintu bya stress ariko ifopo ko twibagira ibyo byose biri hamwe biri liye kimwe kirashobora kwafekta ikindi na stress irashobora guparaliza umuntu akaguma aryamye umunsi wose
ugasanga ntibikunze ko agira utwo tugupfa nuko rero
n'utuntu dutoye two munsi ugasanga umuntu no guhaguka kugira yoze ibyombo byamunaniye
urakoze cyane parfait nibaza ko waronse inyico
narete inyico ariko reka nsabe nawe umunyamakuru mu gisata cy'amakuru Ndiwe na dushikira kuntega muri province kirundo mu kugira amakuru yavugwayo kesho dukunda kumva amakuru yo mu kirundo kuntega
urabizi
n'abandi bavuka province kirundo kumenya ntega
rika ndaza kubishikiriza umutwara kino gisata uratse ko turi mu tukiri mu deka ndavyita ibibazo mu gihugu cyo Burundi ntamenyesha amakuru tugifise yo bemerewe ko dukorana ubundi twari tubafise mu ntara zose mu kurindira ko rero ibazo bihagati ijuru rya Amerika na n'u Burundi bikemuka muzoze muratwihangani ego urakoze cyane ngaho muri Kenya parfait
sawa mugira umugoroba mwiza
batterie faible ikadze batterie faible
Oui.
Bega iyo bateri yawe nkinzo kwigerija mu mucanwa narimo.
Oyi zago magutyo.
Bizoguma gushika ryari. Eh?
Sende se.
Nuko rera kabazo kawe utwakuye uri mu Rwanda nkuko wama.
Mu Rwanda mu karere ka Ruhango mbanje gushimira cyane cyane ijwi rya Amerika ryagezeho kino kiganiro.
Mhm.
Abashimye n'umutumirwa ariko nge ndashaka kubaza ku kibazo cya siporo.
Mhm.
Mono wenda bamubwiye ati akumva ko bamubwenga nakore siporo agahita akora nka siporo nk'amasaha menshi nayo cyangwa mugira ingaruka bwo umuntu usande yatangiza nk'ibintu bwo umuntu amara akora nka stress yatangira nko ku minota ingahe ayishyushya ni ngombwa zenguruke imirenge no tugare n'imitumba
Olivier wumvise akabazo kuwita batterie faible
e batterie faible reka na cosa che
cazzina caratteringe
reka grana batterie tutta qui inigisce tra ecco io cuzzura
ego
rumba qui già in la sporo rumba ikintu cyambere bashaka abantu bumva ibintu byose nigisha canke umuntu aba yakubwiye byose no guhera ku mubiri wawe aho uba uri kuko nka siporo umuntu afite imyaka mirongo ibiri n'umuntu afite imyaka mirongo itanu amaze kugira nk'indwara nyinshi nka siporo mugira si imwe ariko ikintu kidahinduka wowe nyine ni wowe wiyumva mu mubiri ukuntu uba umeze donc maze kumva ico onye ikindi nkeneye ko wumva ibintu bya siporo ni ukugenda buke kuko nta muntu umwe murasiganwa we nuhera aho uri nimba umaze nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri utiruka nakabona kuvuga ati ngo ejo muzajya kwiruka nk'ibirometero cumi ubwo uzaba ukora kreya stress nini ya ku mubiri ushobora gusa no kuvunika kubera nuburamenya ukuntu biruka neza donc ni ukugenda buke hama ukiyumviriza mega ikomeye ni nk'uko uvuga ati siporo irakenewe wewe urabe niyihe siporo ushobora kugira ariko nimba ukuze cyangwa ari izindi ndwara uba waragize kuvunika cyangwa nimba ufise n'izindi ndwara zitusha nko mu articulation za arthrite ibintu nk'ivyo urashobora kuraba nka siporo yumviriza ushobora kugira cyangwa ukaraba hari nk'abantu usanga bari specialize mu bya rehabilitation y'umubiri ariko nimba utari nko muri izo kategori uri umuntu uvuga ati nukwitangura akomeye urashobora gutambuka icyo navuga ati nuko tangura ugire siporo yoroshe ni gutambuka benshi udashobora gutambuka utambuke buke wiyumvirize urabe umwanya wagize niwe mwanya wagize mbere yo kuvuga ati ndarushe rwose minota cumi n'itanu ni saha Nimba umva kufisa ingufu shwa kwiruka tangura wiruke bukeyi wiruke minota 5 canke 15 uyumvirize iyo niyo test ugira ama uherenga aho biroroshye gucuzamenya ati okay jewe re nko kwiruka ndashaka kugira nka 30 minute atagashe numva ndarushe gose donc iyo onyi kibanga base shwa gutangura kuzura korerako ama ukaza uraduza bukebuke uko umubiri umenyera ha mekina cyo bavuze ki kiri interesante nkene abantu bamenya nuko sport na iri nziza cyugize nyinshi gose n'ashaka kuba mbi mu mubiri kuko sport ni faso iyo gukrea stress ku mubiri ariko kuko umubiri ni sinzi no sigura umubiri uri adapta
uramenyera
uramenyera rada nk'umuntu aterura uravye nk'abantu usanzwe nkaje waje nko muri gym atera nk'ibintu biremereye cyangwa usanga abantu akora nko mu myuga nk'iyo yukubaka baterura nk'ibintu biremereye usanga bakomeye afite ama muscle kubera iki umubiri donka nk'umusombero gaza gutera nk'ibintu biremereye ni shoke ku mubiri umubiri usha wiyadapta uvuga ati kugira ngo ugire iki kintu ifoko nkomera uravye nk'abantu biruka nk'ibirometero byinshi nabo bagitangwa nasha ku kilometero byinshi do mu ruri adapta do mu mubiri urakeneye iyo stress ku mubiri kugira uyadapte ukomere ariko aho bibera ingaruka mbi ni gihe umubiri udashoboye kurekupera muri iyo stress donc bijanye nko muri sport cyangwa ibintu byose stress ntoyi nta siyo ngorane ingorane niyo stress tudashobora kurekipera nicyo bituma umuntu acaja mubyo bita muri stress chronique n'ibyo bya sport n'abantu bagira sport nyinshi nk'abaatleti nabo ntaribyo bagira indwara kuko imyimenyerezo bagira bibasaba kuba bagira sport umwanya wose umubiri nturi umwanya wo kuruhuka ukwiye donc muri icyo gihe nk'ubu wagiye ukiruhuka nka 30 minutes umunsi inota 30 bukeye wumvise umubiri utonekera ahantu hose nuko wagize siporo nyinshi nuruhuke urindire nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri wumve ko umubiri wasubiye kumera normal hamuce usubire indi siporo donc utanga kuza uravuga ati nkezo gira siporo iminsi yose nyinshi umubiri ni umwanya wo kuruhuka aho ushobora kuja mu byo bita zo stress chronique iyo fatigue chronique kenshi abantu nacu usanga baca bagerageza gukoresha nk'ibindi bintu bisitimira umubiri ibintu by'ikawa cyangwa tuze tuvuga mu bihugu biteye imbere hariho ibiproduwi byinshi abantu bagurisha kugira ngo ama energi ugiye ngo uvuge muri siporo ibyo byose biragusitimira ariko kuri lo mu gihe kirekire bigira ingaruka mbi kuko wa mubiri ntiwarose umwanya wo kuruhuka iyo siporo ni nk'itiro kuryama utaje amasaha akwiye ashobora kunywa ikawa ikaguya ingufu uwo munsi ariko ugumye unywa ikawa minsi yose ni ukurya bavuga ati itiro ntiriheranwa biragira ingaruka kuko inyishu urusha mu gitondo kuko utaryamye inyishu ni ukuryama bikwiye ndabona siporo nicyo kimwe umubiri uba warushe urakeneye umwanya wo kuruhuka na byose umubiri wiyumvirije urumva ko wagize nyinshi cyangwa warengeje cyangwa urashobora kugira nk'iyo saha usanzwe ugira ariko ugasanga wagiye nko mu masaha ya saa sita izuba ari ryinshi nk'iyo bikakuruhishe kubera atakaje amazi menshi bukeye urabyumva muri icyo gihe uravuga ati reka nduhuke narushe rwose ariko amasaha nagize si menshi paraporo yawe nahora ngira ariko bishobora kuba byatewe n'izuba muri icyo gihe ugaruhuka ugaca unywa n'amazi
yego nuko rero urakoze batri feble nibaza ko watomokeho mu masogonda makenya kubera umwanya uri kuriya tujana
kubera ikiganiro tugikunda cya muri isanga nani navuze ati se buriya mwazongere nk'amasaha ariko ntabwo ni ukubatuma mukatubariza wenda abashinzwe ijwi rya amerika ongera nkabaza ko muri isanga ari no muyikoresha namwe n'uburinganire kuki n'abakobwa nabo badatanga ibitekerezo nari mfite
abakobwa ariko tuzoreka ahubwo tubabaze bariko baratwumviriza aho bari gituma badahora bakura turabaha urazaho ducisha ni kuri Facebook yacu nta n'umwe dukumira muzohore muduhama nimero namwe bwe abakobwa bafasoni turabakeneye urakoze cyane batri feb
kandi muntu umikire ko umure dususuke nabyo kubera ko tumaze iminsi tutabonana dusigaye dushaka gusuhuzanya
sawugira umunsi mwiza
murakoze.
Ego turafise Innocent wa nyuma twakire ku murongo wa telefone. Innocent ikaze.
Ego ndabumva.
Uherereye he?
Ndaha mu Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Akabazo kawe wihuta mu masogonda make kugira ngo turonke umwanya yuko Olivier adutekerere impanuro.
Ego akabazo na kemba se kubyerekeye icya sport. Nitehe fungo kwa umuntu akora sport yofata kugera amakara amereko neza.
Urakoze cyane.
Ama kandi kabazo amakari kabazo nako nagirembaze twetire muri sport yitwa intwari umva turakenyera ibintu byo gukoresha sport n'ibyo gukoresha sinzi kari icyo yogera bakatiyo duterera nk'umwambaro natwe tukakora ibintu bya sport kuko
urakoze
byafashe no kwaruka byinshi.
Ego Olivier akabazo kiwe ukamwishure mu masogonda make kugira turonkomanye yo kugusezera. Olivier turacari kumwe?
Turi kumwe.
Innocent turi kumwe. Olivier uratwumva?
Ndabumva.
Olivier turacari kumwe ku murongo wa telefone. Ndiko ndumva umenga umutumire wacu turamutakaje. Olivier nimba utwumva, uratwumva Olivier?
Ego ndabumva.
Ego akabazo kiwe ka kuvyerekenga ivyo kurya boshira imbere abantu bakora sport umwishuro masogonda make.
Ivyo kurya nako twasigura ivyo kurya ntibihinduka ngo kugira ngo bagize sport canke tagize sport. Ivyo kurya umubiri ukeneye ni vya bindi nyene kurya twabisiguye. Gusa igihinduka nk'abagira sport ushobora gusanga bakeneye quantité nyinshi gatoye gusumba nk'utagize sport kuri akoresha ama energy menshi. Ariko ivyo kurya umuntu afungura ni bimwe twasigura kurya ivyo kurya vyo mu murima, gukuramwo umunyu, gukuramwo ibintu vyabaye modifye, gukuramwo ibintu vy'inzoga, isukari, ibintu nk'ivyo. Ariko nibihinduka ngo kwera ngo bageze ngo sport nuko yaza kugira ibyo kujya bikwiye ama kuri ako kantu kanyuma aravuze ngo kukubaterera mu Kigali Academy turagerageza natwe ubyo ndufite ni byinshi ariko twaratanguye kuza turafasha buke urumva reka nitwara nk'uburyo tuzoraba namwe tubashire kuri list.
Yego urakoze cyane Olivier. Rero akajambo ka nyuma wobwira abakunzi b'ijugi Amerika ukuntu bategerezwa kwifata kugira ngo ubuzima bwabo ube bwiza biciye mu byo bafungura mu byo banwa n'uko bakora amasiporo atandukanye.
Akajambo nubwira ati nuko icambere nubwira ati nuko nukumviriza umubiri iminsi yose uratubwira ikintu iyo umubiri utameze neza uravyumva. Numva umubiri utanga kukubwira ibintu ntubivyirengagize nukurondera igituma vyo babivuye ko ari nko muri kigo cha Oliver Academy cyangwa kuja kuraba muganga cyangwa kuja kuraba nk'undi muntu yabafise izo niyo icambe nuvuga ati amagara ni ikintu twitaho ngo kubera umuntu amaze kugwara n'ikintu tubezo kugira minsi yose ukaguma ugerageza kurana n'igihugu kuza urameliora buke hamwe nacyo nuko navuga ati nuko vyose birajana ari ivyo kurya ari ukuruhuka kuryama ari amazi ari imyimenyerezo umuntu agira ari ukuntu umuntu akontra iyo stress vyose birajanya kuko ikintu maze kubona kenshi nk'umuntu akunda kugira siporo bibaza ngo kubera abagira siporo urumva barafise umusha guca batarespekta ivyo bindi ndo vyose birakeneye kugira umuntu agira amagara meza nashobora gucagura ngo jenga ngire kimwe gusa ngo mu bindi ndavyirengagize vyose birakenewe ifoto tukageza vyose umuntu azabishira mu ngiro.
Ego hanyuma uwo kukenera yo gusanga he kugira ngo aronswe izo nyigisho biciye muri Oliver Academy?
Mo biroroshe nk'abari kuzo mvuga za social media kuri Instagram ariho yanditse Oliver Academy. Oliver ni bivuye mu izina ryanje ariko ndaryandika diferama ni OLLIVERR akama Academy canke ku bafise nimero abari bashaka kunyandikira kuri WhatsApp ni 1 6 1 3 8 9 mirango avunkirone icyenda kabiri.
Ego. Nuko rero Olivier Masabarakiza tugushimire cyane gose, tukibutsa ko washinze ikigo Olive Academy gikoranga ho muri Canada, gitanga inyigisho zitandukanye kukungene umuntu arategereza kwigenza kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ejo ni wat nitwongera kukwitsura uzotwemere nkuko no muswa twemere.
Yego jewe birangira kuza bwana namwe ama atashe kufata ibyo nanditse no kuzombuga za internet zose ku izina ryanje urondeye Olivier Masabarakiza.
Urakoze cyane kuri mikoma ikomanaje Diane.